ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet mudusanga kuri website radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi, igihugu cya Serbia cyahagaritse abarundi binjira ku butaka bwacyo nta visa bafite.
Hadutse ikindi kibazo, haba baguze amatike haba bashitse ubunyene bariko bababwira yuko ari visa yonyine basaba ngo nitegeko ryadutse.
Abo ni bamwe mu barundi bagarukiye mu nzira. Ministeri y'ubanyi n'amahanga y'Uburundi yabyakiriye iti. Ahandi muri Afrika, muri Somalia, abarwanyi ba Shababu bagabye igitero kuri hoteli ikomeye mu majyepfo y'umujyi wa Kismayo. Naho mu yandi mahanga, indege y'intambara y'Uburusiya yahanukiye muri Siberia ihitana abapilote babiri. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, nimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abarwanyi ba Al-Shabab muri Somalia bagabye igitero kuri hoteli iri mu majyepfo y'umujyi wa Kismayo kuri iki cyumweru nk'uko byemezwa n'ababibonye. Icyo gitero cyabimburiwe n'iturika ry'igisasu hanze ya hoteli, gikurikirwa n'abagabo bitwaje intwaro basibanira kwinjira muri hoteli Tawakal hari nka saa 6:15 ku isaha yo muri Somalia. Nk'uko babibonye babivuze n'amashusho y'abifoto yakabigaragaza, habaye kurasana kwa maza kanya hagati y'abagabye igitero n'abashinzwe umutekano. Imodoka zitwara indembe zagaragaye mu muhanda ujya ku cyambu cya Kismayo iyo hoteli iherereyemo. Abakuru b'amoko n'abacuruzi bazwi muri ako gace bakunda gusohokera muri iyo hoteli. Kugeza ubu abicyo gitero cyaba cyahitanye cyangwa cyakomerekeje ntabwo baramenyekana. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab wahise wigamba icyo gitero. Indege y'igisirikare cy'Uburusiya yagonze inzu ituwemo n'abantu mu mujyi wa Irkutsk wo muri Siberia uyu munsi ku cyumweru. Hapfa abapilote babiri bari bayitwaye nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi. Ubutumwa bwanyujijwe ku rubuga rwa Telegram, guverineri w'umujyi wa Irkutsk Igor Kobzev yavuze ko iyo ndege yagonze igorofa ry'amazu abiri muri uwo mujyi. Minisiteri ishinzwe ubutabazi yavuze ko abapilote bahise bapfa ariko nta bandi bayiguyemo. Nubwa kabiri ibintu nk'ibibaye mu minsi itandatu ishize. Kuwa mbere ushize indege y'intambara y'Uburusiya yo mu bwoko bwa Sukhoi Su-34 yagonze inzu ituwemo n'abantu mu mujyi wa Yetsk wo mu majyepfo y'Uburusiya hafi y'igihugu cya Ukraine. Abantu 15 baguye muri iyo ndege. Ibitangazamakuru byo mu Burusiya byavuze ko indege yakoze impanuka kuri iki cyumweru ariyo mu bwoko bwa Sukhoi Su-34. Itangazo ryasohowe na Minisiteri ishinzwe ubutabazi rivuga ko iyo ndege yahanutse irimo gukora urugendo rw'igerageza. Amashusho yayo yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye ibisa n'inzu zitari nke zafashwe n'inkongi y'umuriro, umwotsi w'umukara ucucumuka mu kirere cy'aho yaguye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ishyaka rya gikomunisite riri ku butegetsi mu Bushinwa ryatoye komite nyobozi nshya ya biro politiki iyobowe n'umunyamabanga mukuru waryo Xi Jinping. Uyu yatangiye manda ya gatatu y'imyaka itanu ari ku buyobozi bwaryo, ibintu bitari bisanzwe mu mikorere y'iryo shyaka. Batatu muri barindwi bagize iyo biro politiki nshya bari basanzwe mu buyobozi bw'iri shyaka, harimo Xi Jinping ubwe. Kuba mu batowe hatabonetsemo minisitiri w'intebe Li Keqiang n'umujyanama mukuru Wang Yang byagaragaye nk'ikimenyetso ko haba mu tundi dushyaka duto duto batazongera kubona intebe mu buyobozi. Nk'uko bisanzwe, nta mugore cyangwa abahagarariye banyamuke bagaragaye mu buyobozi bwa biro politiki y'iri shyaka. Yewe no ku rwego rwa kabiri rwa biro politiki rugizwe n'abantu 24, nta mugore n'umwe wahagaragaye. N'ubwa mbere bibaye mu myaka irenga 20 ishize. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muge no kuri weshatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera ku gihugu cy'u Burundi na Serbia aho Serbia yahagaritse kwakira ku butaka bwayo abarundi batagira visa. Serbia yavuga ko ibikoze ku mpamvu z'umutekano no guhagarika abarundi benshi banyurayo bagiye gusaba ubuhungiro mu bihugu by'Uburayi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyo cyemezo giciye ukubiri n'amasezerano ibihugu byombi byari bifitanye yo korohereza ababiturukamo kwinjira muri buri kimwe muri ibyo nta visa bigombye gusaba. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza.
Amasezerano yahagaritswe n'igihugu cya Serbia yamaze gutangura kugira ingaruka mbi ku Barundi bariko baja muri icyo gihugu cya Buraya. Ijwi rya Amerika ryamenye ko hari abarenga 50,000 basubijwe inyuma kuva kuri uyu wa gatandatu bakuwe ku kibuga cy'indege cya Qatar na Turkiya, n'abari bagiye muri Serbia bafise pasiporo zisanzwe bishimikije amasezerano abaha uburenganzira bwo kwinjira muri icyo gihugu ataruhusha rwa visa barinze gusaba. Bamwe mu bari bageze muri Turikiya bahamagaye ndetse userukira Burundi muri icyo gihugu kugira ngo barabe ko yobafasha maze bakabandanya urugendo rwabo. Yamara ambasaderi Gerard ntagwaroje bike bako yabishuye ko bitagikunda. Uno umwe mu batelefonye ambasaderi u Burundi muri Turikiya.
Ubu rero hadutse ikindi kibazo, haba baguza amatike haba bashitse ubunyene bariko bababwira yuko ari visa yonyine basaba ngo nitegeko rya dusa.
None visa tarewe umva ico si kibazo cyo kubaza muri Turkey.
None mwo dufashika turi nga muri Tanzania.
None ndo twitwa fashika ari ico si kibazo cyati nimuvugane na kompanyi. Kompanyi ni itegerezwa kubavugira kuko ni mushobora kurira indege ibujumbura. Kompanyi ibyemerere atabiza mufite.
Ayo masezerano ateye imari nayemejwe no Burundi nayemejwe mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020 hagati y'Uburundi na Serbia. Yavuga ko abanyagihugu b'ivyo bihugu bibiri bemerewe kubijamwo batarinze gusaba uruhusha rwa visa. Ubu itangazo rya leta ya Serbia ryagiye habona kuri uyu wa gatandatu rivuga ko abafise ubwo burenganzira bwo kudasaba visa ari abakoresha pasiporo y'abanyacubahiro gusa bita pasiporo diplomatique, hamwe n'abarungitswe na leta ku mvo z'akazi. Nayo abafise pasiporo zisanzwe pasiporo ordinaire basabwa kuronera visa imbere y'uko bashika ku butaka bwa Serbia. Uburundi bavuga ko bozi iyo ngingo naho butarabimenyeshwa ku mugaragaro. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Ines Sonia Niyubahwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari bisanzwe ko igihugu kanaka gifata ingingo z'umutekano.
Ugushyira mu ngiro rero ry'amasezerano bikorwa ahanini bivanye n'ubucuti ibihugu bifitaniye ndetse no kwizerana. Ku bw'ibyo rero muri ry'amasezerano kenshi usanga harimo agace kavuga neza yuko mu gihe hoba hariho imvo zijanye n'umutekano ziranye no gukingira amagara y'abenegihugu canke izindi mvo izo ari zo zose, irashobora gufata ingingo yo kugabanya abashobora kuronka impusha zo kwinjira ku butaka bwacu.
Kuva mu ntango z'uyu mwaka abarundi batanguye kuja muri Serbia ku bwinshi bishimikije ayo masezerano, bagira Serbia nk'inzira ibashikana gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye vya Buraya nk'Ububirigi, Ubuswisi, Ubutaliyano n'ahandi. Abarenga 20,000 bari bamaze kujayo muri ubwo buryo. Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya urashima iyo ngingo. Ku rubuga rwa Twitter komisera ajeje ibibazo vyerekeye umubano mwiza, Oliver Valeri yagize ati: turashimiye cyane twivuye inyuma igihugu cya Serbia cyafashe ingingo yo kuja ku murongo w'ibindi bihugu bya Buraya ku byerekeye kwinjira muri ico gihugu hasabwe urusha rwa visa. Twizeye ko vuba hazogira igihinduka. Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya wari umaze igihe wiyamiriza inyifato ya Serbia Uburayi bwita ko ariyo kureka abimukira benshi bakaja gusaba ubuhungiro. Ikinyamakuru La Libre candikirwa mu Bubirigi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije inshuro 8 mu kiringo c'amezi 3 aheze. Ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia harimwo n'abanyarwanda, abakongomani, abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vy'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini. Yamara n'inzira abayiciyemwo bavuga ko itoroshe na gato nk'uko uyu twese Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwamenyekana ku mvo z'umutekano yabitwiganiye. Avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu avuye muri Serbia kugira ngo ashike mu gihugu c'Ubudagi gusabayo ubuhungiro.
Uva Serbia imeze nk'inzira, imeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu. Jesse naraye no muri Serbie.
Ibi byari byatumye ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ONRC Weton Frere rikorera I Bujumbura ritera kamureta guhagurukira icyo kibazo. Maitre Prime Mbarubukeye atwaye iryo shami ryigenga kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Twasanze itike y'indege uva mu Bujumbura ugenda Serbia ugaca wongera ko Serbia ugenda no mu bindi bihugu nk'Ububirigi bigutwara hafi imiliyoni 7 z'amafaranga y'amarundi. Ubwa mbere gukurikiranira hafi izo ngendo kugira ngo ayo masezerano leta y'Uburundi yagiranye na Serbia ntazashobore gutera ingorane ibindi bihugu gucyo bishobore kurinda abazoba bavyifuza kuja mu cyo gihugu kugira ingorane bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryamenye nuko ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines ikunze gutwara benshi muri Serbia ibiro byayo I Bujumbura zamaze kumenyesha abadandaza amatike y'indege ko kuva kuri uyu wa mungu ata muntu bazotwara muri icyo gihugu adafise uruhusha rwa visa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi rya Amerika.
Abagore 24 bahagarariye amashyirahamwe anyuranye mu Burundi bashoje uruzinduko bamaze n'icyumweru mu Rwanda bakurikirana ibikorwa n'amategeko y'iki gihugu byerekeye uburinganire hagati y'abana mu muryango. Mu isozwa ry'uru ruzinduko bamwe baravuga ko hari ibyo babona bikwiye kongerwa mu mategeko y'u Burundi mu rwego rwo kurushaho guteza imbere uburinganire mu gihugu cyabo. Asumutakaboye yakurikiranye iby'urwo rugendo shuri.
Aba bagore uko ari 24 baturuka mu miryango inyuranye irengera uburenganzira bw'abagore mu Burundi. Mu bo basuye mu Rwanda harimo ishyirahamwe riharanira amajyambere y'icyaro. Madamu Uwimana Saverina, umuhuzabikorwa w'iri shyirahamwe, avuga ko basuye amashyirahamwe anyuranye yo mu Rwanda kandi ko hari byinshi babonye byabafasha kwiyubaka.
N'ikijyanye n'uburezi n'uburere bw'umwana w'umukobwa baracyari inyuma. Ikindi bafite umuco ukomeye ushingiye ugitsimbaraye kugushyira imbere umwana w'umuhungu, cyane cyane ko kuzungura byo ni ikintu abagore batazi. Twabuganiriye nabo abize abagore bizi wabo ni bakeye. Nubwo bashaka kujya muri izo nzego zifatirwamo ibyemezo, twababwiye ko intangiriro ya mbere ibabanze bakangurira abagore kwikorera
hamwe no guharanira uburenganzira bwabo. Ni kimwe mu byo abagore bavuye mu Burundi bavuga ko babonye umushyirahamwe yo mu Rwanda bakemeza ko biramutse bikozwe mu Burundi yaba inkingi yo guteza imbere igihugu cyabo. Madame Marie Concesa Baroyike akorera ishyirahamwe ry'abagore bahungutse.
Umwana w'umwiga marashobora gusiba ishure kubera yabuze tujya dutambara. Nimba rero nko mu trimestre asivye nka gatandatu cyangwa nimba yasivye ari umunsi wo gukora ikibazo gikomeye, muri uko bishobora kuba intambamyi mu bumenyi bwiwe mu kujya mu myanya. Hanyuma naranumvise kandi yuko muri gouvernement hariho ibyo batanga nka tujya dutambara ku mashure. Icyo ndabona ko ari ikintu gikomeye kumbure hobaho natwe gushyigikira abo bigeme mu bijyanye n'utwo dutambara twabo.
Ikibazo cyo kuzungura hagati y'umugore n'umugabo nacyo kiracyari ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Madamu Nishimagizwe Regine waturutse mu ntara y'Ibitoki agaragaza ko iki kibazo kikiri mu bayi wabuza iterambere.
Abakenyezi benshi biraboneka ko tukiri kure ku kijyanye n'uburyo usanga umugabo arankira umukenyezi ko akora bijya cyangwa biriya byo kujya mu mashyirahamwe, bakavuga ko ibyo ubigiye muri umukenyezi ushobora guca witwara nabi ugasuzugura umugabo wawe. Umwana w'umuhungu ntaresha n'umukobwa mu Burundi turacyasaba yuko twogira uburinganire bwo kugira ngo umukobwa nawe aronke nk'uko umuhungu arose. Mugabo ntiturashika kuri iyo ntambwe. Umukobwa baracamuhereza icyo bita igiseke, umuhungu nawe bakamuha gwiwe kivi undi gwiwe kivi undi gwiwe kivi.
Kugeza abagore barishimira ko baje mu Rwanda bitabagoye kuko imipaka yafunguwe bigatuma baza ari benshi kuko igiciro cy'imodoka ari gitugereranije n'amafaranga batanga bakoresheje indege. Aba bagore bizera ko nk'uko imigenderanire hagati y'ibihugu byombi igenda izanzamuka ari nako imikoranire yabo na bagenzi babo mu Rwanda izarushaho kwihutishwa, bityo impande zombi zigasangira ubumenyi mu byerekeranye no guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Ku ruhande rw'u Rwanda, ishyirahamwe ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro bavuga ko bamaze gusurwa na bagenzi babo b'u Burundi inshuro ebyiri, bityo ko nabo bazajya kubasura kugira ngo barebe aho inyigisho bagenda bakura mu Rwanda bazigeze. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
banywanye bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Tujye ku mupaka w'u Rwanda na Congo, aho abasivili babarirwa mu magana bakomeje guhungira ibunagana muri Uganda nyuma y'imirwano yongeye kubura hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta FRDC. Inkuru turayibaza Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri muri Uganda.
Abaturi mpaka wa unagana hagati ya Uganda na Republika ya Demokrasia ya Kongo bavuga ko urusaku rw'amasasu y'imbunda za rutura yumvikanye igice kinini cyo kuri uyu wa gatandatu avugira kure gato na bunagana. Abasivile bo ku ruhande rwa Uganda bavuga ko hari n'igisasu cyaturutse ku ruhande rwa Kongo nuko kikagwa mu ishamba ku butaka bwa Uganda. Twabajije abashinzwe umutekano iby'icyo gisasu, ntibashobora kubihakana cyangwa ngo babyemeze. Ariko kenshi iyo habaye intambara mu baturanyi, ibisasu bikunda kurenga umupaka bikagwa ku butaka bwa Uganda. N'uru rusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye rwatumye bamwe mu baturage ba Kongo bari bamaze igihe gito bahungutse bongera guhunga. Twavuganye n'umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda, bwana Ismail Ndayambaje, ari hagati y'abo bantu bahungaga, nuko atubwira uko byari byifashe.
Abantu benshi bamaze kwambuka umupaka, gusa abandi baracaza bikoreye ibintu. Aba NCR twagerageje gutabaza nyine, tuguma turabahamagara, izi modoka zabo zitangiye kujya zirahagera kuko mvugira bamaze gufataho n'imodoka imwe y'abari bafite ubushake bwo kushinya kabande bamaze kubatwara. Kugera bari bazi nabo ngo bagiye kubona agahenge, bamwe abari barasubiye mu mago yabo, abandi baracari mu buhungiro nyine ahangaha Nyakabande. Twe nk'ubuyobozi nyine ntabwo ibintu byari byaba cyane cyane ngo abantu birukangire batangire kugera mu giturage, kuko baracari haruguru ku mupaka, kugira ngo tube tumaze twitegereza uburyo HCR yabegera.
Aba bantu bahunga bari basubiye mu rugo nyuma y'amezi make ari nta mirwano iba aho ngaho muri Congo kuva igihe inyeshamba za M23 zigaruriye uwo mujyi. Abamwe babanje gutura ibunagana ku ruhande rwa Uganda hafi y'umupaka, ariko baza kuhakurwa n'ubuyobozi bwa Uganda buvuga ko batemere kuba hafi n'umupaka w'igihugu bahunga, nuko bamwe bemera kujya mu nkambi y'agateganyo Nyakabande, abandi bahitamo gusubira iwabo. Abari bari Nyakabande bahawe kugeza ku itariki ya 30 z'uku kwezi kugira ngo bahitemo kuja mu nkambi nini imbere mu gihugu cya Uganda, kubera ko Nyakabande ari nkambi y'agateganyo cyangwa gusubira mu gihugu cyabo cya Congo. Benshi bari barahisemo gusubira mu rugo kuko bavugaga ko barambiwe ubuzima bw'inkambi, none barongeye barahunga. Umukuru w'akarere ka Gisoro Ebo Bizimana avuga ko byari amakosa kugira ngo abakuriye impunzi bazikure Nyakabande n'amacumbi yazo asenywe, kandi bari banzi neza ko amakimbirane atararangira muri Congo.
Ariko ibyo gusa nk'ababahase kubavana Nyakabande ngo baje mu kampu nangwa basubire iwabo byanguye nabi, kuko ubwo byabaga nk'ibisa nk'aho bahunze gatatu, ukava iwanyu uhunze ukagera mu kibaya ukahavanwa, ene wagira Nyakabande nabwo kahavanwa. So ndabona ariko noneho ubwo bongeye guhunga, nakabasabye ngo impunzi zose zihunga zigendere kimwe Nyakabande, kandi ngasaba OPM na UNHCR kwirinda kongera gupfukuza impunzi zihungiye Nyakabande, kuko nibura niho hantu hashizweho atirare ni gukubitwa ivuye rucuru, nuko numva ikaraswa mu ruhande kugana bunagana n'ibindi bice, bigatuma abantu rero bahunga bagagaruka muri Gisoro. numva bamaze kugira nk'ibihumbi bine kandi baracyaza.
Imirwano yongeye kubura kuwa kane mu bice byarangira hagati ya Bunagana na Rucuru. Abantu bari hafi y'utwo turere bavuga ko kuva icyo gihe bumva urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye. Abandi bari mu mujyi wa Rucuro bo babwiye Ijwi rya Amerika ko babona abantu bakomeretse bajanwa mu bitaro. Inyeshamba za mama 23 n'igisirikare cya FRDC biri ruhande rushinja rugenzi rwarwo gutangiza intambara. Turangiza gutegura inkuru, amasasu ntabwo yaracyumvikana, ntawamenya neza ikigiye gukurikira. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shofer abaneza ntugunga mu bantu.
Mama, mina abaona.
Kiwe, ntiwabonye yuko batwaye isandugu ngira bagiye gushengura.
Mie mina njye le famille sana. Na kinya kinabafikia antuka kinatuchukiza sana, ni kitu cha huzuni.
Niviki.
Antuka ule garso anakufa mubaya sana. Na wenyewe banamuoni ba refugee ya muumuro. Mungu wangu, binatuzikisha sana. Ah, watu ya muumuro ingelikuwa hata gisi tuwatafutie na shie gisi ya kubamaliza bakufe tu.
Oya Shofu.
Hapana. Ningelipenda hata kabisa na shitu tufanya hata basi gisa kutosha aba baiyane muinchi yetu. Batu bachafu na aba bafie yetu na wabana akili viwele wele tu. Ya kwenda nataftana na kuolewa na bagarso wa muumuro. Abana akili aba na muke na
tukami. Shofu, nukuri nda vizu mvayu kubabai. Ibzashi kiyo mwana vila babaji. Harikorero, mturenza karimbi. Unya muumuro wesa chaba muvi.
Mama, au yapate experience ya batu. Jiongele.
Si wewe jaja kuvuga yuko abahungu b'imuhumuro baza kureshi wanyibugo. Kandi byo si n'ibyo uno munsi niko byamye hambere hose. Urashaka wumvirize no mu mateka yaka karere kaje. Twamwe duhana abageni bakaba umujyango umwe.
Mama ngo ya kidogo nikamate kwanza client yangu. Kisha ndakuya nibeleze vitu binye bilipitikana. Karibu client, karibu sogelea kwa mboto taxi mlango uko wazi. Karibu.
Urakoze cyane shofe. Ni nabo z'imodoka rwose nashobe kandi sinabasha kugera kure kubera ko ngendera kuri nombago.
Uko wa muhumuro we?
Gakondo ya
toka moto gara yangu
nzizenera
akubwiye yuko adashobora kuja kure kubera ari kuri bekiye uri kura mwirukana ngo ave mu modoka nani ubona ko akeneye abamufasha
sitaki na sitaki mtu wa muumuro mu moto gari yangu
shoferi mbabara rwose ukagirimana
sasa nataka mie nitoke nje mi peke nke nifungele mlango batu bachafu ba uwaji gize mtu huyu kaka yetu
gose ntaro hari nagize mu byabaye kurira mugenzi wanyu wivu nyuzo kunanye nakubiswe nabo bene wacu ndimo mbaboza kumugira nabi amahirwe nuko nabaje kubacika ngahamagara polisi none bakabara fashwe
tunabayua sana nyie kwanza ngwa niite batu yangu bote babugo bakuye banisaje tuangalisha kufanyezea mbaya we mtu wa muumuro we mulozo
oya nane wibaze ngwa rekari igirisha
byari kana hande bakuko ntare
kumeza
mila biniambie kitu byenye banatufanyizie binatuzikisha sana na hibu chafu telefone nao sasa mbona haitike
nkurahira rwose mfushe rukunda barenze nkubwije kuri sinshobora kugira nabo munyabugo
we mpyisi we
twe turi mpyisi kuva no kuba sokuruza bacu uretse no kuba abanyabugo arabaturanye turi umuryango umwe
unasema famille tulibakaribisha saba refugee kwetu bugo injo merci nye munatupatia mpyisi mwe
oya reka kurenza urugero nawe nimbi mpunzi imwe cyangwa zibiri zarabagokeye zikagira nabi nukuvuga ko abanyamuhumuro bose baca
baba
bote ni bamoya atunge li atabakaribisha kwetu saba refugee aba mpyisi
aya magambo yawe rwose ndayarambiwe yego mwaratwakiriye ariko namwe twabakire mu bihe byashize
eh mune tukaribisha kwenu mwe
none
siku gani
ariko so nibutaza amateka ngaho
nataha ya mina kula pia mie kujina ya tate yangu migambi na njo mwenye alikuwa mtu mkubwa sana mufamia yetu.
Unatikie?
Na kula pia kaburi ya tate yangu migambi.
Sokono ni migambi? Migambi wivu kimbele ni soko neza neza?
Migambi wa mbele ya soko gisa naongea ndiyo.
Wawuru mwuzu kuruwa migambi wawwe? Eh? Niko? Ubunuwa nangu hama kuru kwa sokuru. Uwunguwa migambi. Ayumusa zanyo wakuru.
Maake wako kuzea yangu.
Musubirire mwako kanu ngo ngwiki
umba mada uwo migambo y'imereso kiwabi bugo ni musazo wanyo go kurugurya iwo yaje gutura ahubwo ibugo nyuma
mwebwe murababyana urabona ibyo wagira ukore
mama mine
ariko ibi bintu byo sinumva niyo byavuye ukukunta abanyamuhumuro abanyarusangi n'abajya bugo twama twitana ba mwana tugashaka kugiranira nabi twita abandi ngo nibabe abandi nibabi nare nk'ubu ntimubonye ko muri muri umujyango umwe mwebwe
mara mina sikia haya
Kendo miu.
Leo njomi na nakatu kwa moja kabisa.
Urabibonye.
Anipatia tayambi basi.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Njuti mukomeje kudutega matwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri micro ni nawe wabegeranirije aya makuru ku izina ry'abagenzi banje bose ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Kwa mbaza ryango